imitumba itatu igize zone mitakataka yo muri komine Bubanza nifise ibintu byononekaye cyane bivuye ku mvura yarayiguye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Amazu 128 y'uburaro bw'abantu yarabomotse, amahegitari 116 y'indimiro arononekara, amasengero 7 yo mu madini atandukanye nayo nyene arabomagurika, hamwe n'ibirasi 6 by'ishure shingiro rya Gatura, hamwe n'ibindi birasi 3 by'ishure shingiro ryo kwiranda. Aha kandi abanyagihugu bavuga ko nivyo bari batunze mu mazu byatwawe n'amazi yasendanishije mu nzu, ibindi amazi akabibomokerako. Abajeje intwaro baravuga kandi ko hari n'abantu babiri bahazwe kwasiga ubuzima, umwe bikaba byabaye ngombwa kwaja kwivuriza mu bitaro by'i Bujumbura. Kubijanye niyo mvura ivanze urubura n'imiyaga, uyu munyagihugu aratubwira intango yayo.
Twebwe hageze mu masaha y'ikumugoroba tutangura kubona imvura ihindaganye, hanyuma tumaze umwanya kugira ngo hagwe imvura hakorotse amabuye. Ni ukuvuga mu mwanya mutoye nta muntu yari agishobora kuja hanze, twese twaciye dushukira mu mazu, utari bwafungure ntiyasubiye gufungura. Hanyuma tumaze gutohoza mu muryango miryango mu babanyi, hamwe twagize ngo tugire nk'isanga amazu yagurutse. Ni ukuvuga twaciye tubirerekera aho nyene.
Muri kino gihe abanyagihugu bariko baragerageza bamwe gusanura, abandi nabo bavuga ko batagira ingene bashobora gusanura amazu yabo, bakavuga ko baza kurara ku misozi. Aha kandi amakenga ni menshi kuri bo, bavuga ko batabona ingene bazobandanya babaho.
Nta n'ikintu na kimwe twateye tuzokwimbura, ibiharage n'ibigori byose byagiye, turuko turaba ubusizi gusa.
Imyumba turabona yuko urubura rwakubise, imiceri yose aho hepfo abari bafise agaceri barima mu myaba yose yatwawe. Ni ukuvuga abanyagihugu muri iki gice ntibafise icyo bacira n'icyo bamira n'akamara amazi.
Twe tubayeho nabi nyine, urabona turara mu gahinga ntitugira aho turara.
Aha mbere ababyeyi bakaba bafise amakenga y'ingene abana babo bazoshobora kubandanya biga ibyo birasi bidashoboye gusanurwa.
Amashuri yaragurutse, amasengero araguruka, ubu ni ukuvuga ko abana bose aho bahora bigira bose uno munsi babarungitse muhira, kuko ata hantu na hamwe hasigaye ikibanza. Aho bahora bigira abana bo mu w'indwi, mu munani no mu w'icenda, byose byaryamye n'amabati, byose carajyanye. Ni ukuvuga ko ubu baciye bafata ko abana bari mu mashuri mato mato nibo baciye babanza gutahisha, kugira ngo bagomba kubakora ibibazo byihuta ntibazobure aho bakorera, kugira ngo byose bice bihagarara byose. Ubu rero baciye bamwe babarungika muhira, ubu ntituzi rero ingene buca basubira kwiga cyangwa ingene buca bigenda, kuko ubu hose ni kibanza.
Abanyagihugu basaba kugarukirwa ko mu kuronswa uduhema kugira ngo baronke aho bakika umusaya. Abajeje intwaro barasaba ko abo banyagihugu bobandanye bagarukirwa ko, na cyane cyane ko bari basanzwe bafise ubukene bw'ibifungurwa bivuye ku ruzuba rwahitiye inzara igatikiza abantu. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.